nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Muri boneza nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa mbere n'igenekezo rya 15 rusama n'umwaka wa 2023 turabaye ikaze mu makuru twabateguriye kuri uno mugoroba. Ayo makuru akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishirahamwe rigwanyoterwa ryakiremwa muntu ryamirira kure ubwicanyi bukorerwa abanyororo bukozwe n'abandi banyororo bita ko bajejwe umutekano mu ibohero. Ako kamo bagateye nyuma y'igandagurwa ry'umwe mu banyororo bafungiwe mu ibohero rya Gitega yagandaguwe kuri uyu w'Imana ushira uwa mbere. Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cya Congo zisaba kuronswa agasabune zimaze amezi atandatu zitaronswa ako gasabune. Twabateguriye muri ano makuru nayo makuru inkino muri indwi twaraye dusozereye Icizere Gitera kigabanuka ku mugwi wa Rukinzo umaze gutsindwa inkino zibiri zose umaze gukina ni hariya mu gihugu cya Tunisia mu buraruko bwa Afrika mu ihiganwa ry'urukino rwa volleyball. Nayo umurwi urunai basket urafise amahirwe yo gutahukana igikombe mu ihiganwa ryitiriwe umukuru w'igihugu mukanya idonido musangwe n'ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Umunyororo umwe yarishwe kubiswe n'abagenzi mu ijoro ryakeye mu ibohero rya Gitega. Uwo munyororo yapfuye azwi ku izina rya Leonidas Ngendanzi akabavuka mu ntara ya Karuze. Amakuru ava mu ibohero rya Gitega avuga ko yakubiswe na bamwe muri bagenzi we bari muri komite y'umutekano mu ibohero bakaba bamuziza ko atubahirije amategeko y'isuku. Yarakubiswe kugeza aho yitaba Imana. Uwo munyororo yishwe yaramaze imyaka itanu apfungiwe mu ibohero rya Gitega akaba yari yaciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 20. Amakuru dukura muri iryo bohero akamenyesha ko atari umunyororo wa mbere apfuye muri ubwo buryo kuko mu mwaka w'2021 hari uwundi munyororo yapfiriye ku bitaro bya Gitega inyuma yo gukubitwa nabo bandi banyororo bitwa ko bari mu makomite y'umutekano mu ibohero. Ishiramwe Akate Burundi ishiramwe Rukristo rigwanyihohoterwa ryakiremwa muntu ririyamiriza iyo ngendo yuko abanyororo bahana bagenzi babo gushika naho babica rigasaba ko abakoze ubwo bwicanyi bahanwa by'akarore hakurikijwe amategeko. Dutega amatwi Jean Claude Ntiburumunsi n'umushingwamanza anarongoye igisata kijejwe amategeko mu ishirahamwe Rukristo rijejwe kugwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu Akate Burundi.
Ubwo n'ubukoko butagira izina ivyo turiko turabona uno munsi rero biva kuko twagiye turabivuga kuva kera ko aba bantu bashirwaho n'abatwara amabohero bakabashiraho bavuga ngo n'abantu bajejwe ngo umutekano w'amabohero kandi bakabatora mu bantu ubona ko baba bizigiwe nabo nyine utavuga ko baba baravye ubushinga ntahe bwabo atahandi bizodushikana atari nko kuri ibi bintu bibaye ngaha. Twari kugama turiko turavuga yuko ibi bintu byohagarara ariko ntitwigire twumvikwa. Twebwe rero turateye ibyatsi iyo nyifato yabo bigira ngo na komite de sécurité bihuru washa bwo kuhana abagenzi babo bapfunganywe mbere bakabakubita bakabagira nabi mbere mukabona yuko hageze naho tagarukira kurezwa gufa gusaba bate bakagandagura abantu. Kudahana rero kwagumye kwibonekeza naha kudushikanye tugomba dusemerera abantu bakabona umenga n'ibisanzwe none raba baruhiye kugandagura umunyororo. Akate Burundi yagomba kwibutsa abatwara amabohero ko bijanye n'umutekano w'abanyororo amategeko yabishinze abajejwe umutekano mu mabohero abo nabo akaba ari abapolisi baba barabyigiye kandi babihemberwa. Twebwe rero turasaba yuko ibyo bintu bikogwa atisunze amategeko byo kuha uburenganzira abandi banyororo ngo baze guhana abagenzi babo ko byohagarikwa n'ingoga cyane ntihagire izindi ngorane dusura kumva zifatiye kuri ibyo. Turasaba kandi yuko abakoze icyo cyaha agandaguye uwo muntu eka mbere n'ababaha impingi mu babafasha muri ibyo cyangwa bakabakingira ikibaba nabo nyine bohanwa bimwe by'akarorero.
hari umugabo wo kumutumba kibakwe aho tuvuye igitega tugenda mu Kayanza ni muri komine Muruta yiyo ntara ya Kayanza azwi ku izina rya Remi Ndayishimiye w'imyaka 32 yara yapfuye kuri uw'Imana abamubonye basanze yeneye na kugiti aho bakeka ko yoba yari yahuye ivyo bikaba byabaye ku murango nk'igihe cy'isahindwe icateye ugo rupfu ntikiramenyekana nk'uko abajeje intwaro muri komine babimenyesha bamenyesha ko ariko hariko harakogwa amatohoza kugira intandaro z'ugo rupfu zimenyekane muri iyo ntara ya Kayanza mu kiringo cindwe zitatu uwo muntu abaye ugira gatanu apfuye muri ubwo buryo mu makomine yarangwa Gatara na Muruta tuve mu gisata c'umutekano tuje mu makuru ajanye na gateka kazi na muntu aha banywanyi babiri mugambwe CNL bapfunzwe ni ku mutumba Kinyovu muri komine Ntega y'intara ya Kirundo bagizwa ko bashatse kwambura umupira w'umugambwe CNDD-FDD umuntu yari awambaye ibyo bamwe muri abanywanyi ba CNL bafata nko kubakorera intebe ishushe kubera abo bantu ngo byo kumwambura umupira atavyo bakoze bagasaba ko ubutungane bwo barenganura hakurikijwe amategeko idonido na Olivier Gakim
twagira mu ngutyo honest batazira muzungu w'imyaka 40 na ndacayisaba Zakari w'imyaka 42 no banywanyi b'umugambwe CNL bafunzwe mu gashoka ka komine Ntega kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu bahowe kuba bashatse kwambura umupira w'umugambwe CNDD-FDD umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe ibihakanwa nabo basangiye umugambwe CNL bavuga ko ari remenkanya bakorewe kugira abagirirwe nabi
yera bona karuhige ku banywanyi b'umugambwe CNL nta nkaye kinyopfo abana banywanyi barafashwe ibyo baragenda gufungwa atacyane kimwe bagirirwe ariko bakorewe remenkanya rivuga yuko ngo bagombye ngo kwambura ngo umupira umunywanyi wa CNDD-FDD umupira yari yambaye ngo bagombye ngo kuba umwaka kandi cyerekana ko yuko ngo bagira ngo bamwice kandi nta n'umwe yamwegereye ni kwa kuntu nyine nko kwiyumvira umuntu tukabona ko ari uruhigi ariko barakora nk'uko bari nko gucoceza abantu abarunda mu kasho
abo banywanyi b'umugambwe CNL muri komine Ntega bagasaba ko ubutungane bwobarenganura
tugasaba rero ubutungane ko bwagira icyo bukoze bateze intwara bakaraba abantu bakareka kurengana bajya barafungwa batera ubusa
kuri ayo makenga yose uruganda rwa radiyo y'inzamba agateka kawe ntirwashobora kuronka kuri telefone Pierre Claver Mbazabugabo mustanteri wa komine Ntega kugira ngo atange umuco kuri iryo hagarikwa ryabo banywanyi babiri b'umugambwe CNL muri komine arongoye
Olivier Gakima arakenuye gutegeka amashirahamwe yikorera ibyayo guhagarika amasezerano y'abakozi birukanywe muri leta bihonyanga amategeko y'igihugu n'ayakazi iyo ni insiguro itangwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana yanonosoye amategeko iyo ngingo yemejwe mu nama nshikiranganje yo ku munsi wa gatatu w'indwiheze kubwo umushingwa manza Janvier Bigirimana ngo guhugwa mu kazi byonyine n'igihano na cane cane ko nuko gukugwa gushobora kuba kwavuye ku karengaryo canke vyafatiye kumbo za politike akavuga kandi ko atani itegeko ritanga uburenganzira bwo gukurikirana umuntu yirukanywe mu kazi kugira ngo ntaronswe akandi kazi tumutege yombi
twibaza ko ivyo yavuze ari bintu bihonyanga uburenganzira bw'abarundi binahonyanga amategeko tutibagiye ibwirizwa shingiro birazwi yuko iyo umuntu yakuwe mu kazi kiwe ashobora kuba yakoze amakosa atandukanye ariko bishoboka ko n'umuntu akugwa mu kazi ka leta cyane cyane nk'abantu babahawe amabanga ku kwizigirwa n'ingingo yafashwe na tegesi abo bantu yubu bwizigirwa butakihari bishoboka yuko baheza bagakugwa mu kazi ni ibintu bisanzwe cyane ikintu kidasanzwe ni ingene umuntu yakuwe mu kazi umukuru w'igihugu ashobora kubahuka kuvuga yuko uwo muntu atahandi hantu yoshobora kuronka akazi bisigura yuko umuntu babagomba kumuhana kabiri gatatu canke kane ariko ikose yakoze ku murego bari fise amategeko yarihana uko kumukura ko yene gushobora kuba igihano ashobora no kuronka ibindi bihano byatekarijwe n'amategeko muga n'ibyumvikana ngene umukuru w'igihugu ashobora kubahuka kuvuga yuko umuntu atandi hantu yoronka akazi tukibusa yuko iyo umuntu ariko akora akazi ntagakora kubwiwe wenyine habariho n'umuryango wiwe n'ibyumvikana ngene umukuru w'igihugu yadukana ingingo nk'iyo yo kuvuga yuko umuntu ngo yakuye mu mabanga ya leta atahandi hantu yosubira kuronka akazi twe tuvuga tuti umuntu yakuye mu mabanga ya leta yakoze amakosa na hanwe hisunzwe amategeko agenga akazi aba yakora hambavu yivyo nta kindi gihano na kimwe ashobora kuronka kiranono ibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'amasezerano u Burundi bwateye ku mukono nta namwe bavuga yuko umuntu ashobora guhanishwa igihano cyuko atazosubira gukora akazi mu Burundi bisigura yuko byavuzwe n'umukuru w'igihugu ntibyisunze amategeko ntibyisunze ibwizwa shingiro tukamusaba yuko ibyo bintu yo bisubizyo yabikuye yo reka gutoteza abo bantu babakuye muri ayo mabanga narya tuzi yuko abantu bakugwa mu mabanga kenshi yakugwamwo kubera bashobora kuba kumbure hari himvu za politike zitumye bayakugwamwo cyangwa asanga habayemo n'ukurenganywa iyo rero umuntu bamukuye mu mabanga bakacavuga yuko atahande nta nazosubira gukora ico ni gihano kirengeye cyane ni gihano kitumvikana.
Inzamba
mu makuru avugwa mu gisata cimpunzi igice cy'umwaka kiraheze atasabone zitanzwe mu mpunzi abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ni mu gihugu cya Repubulika yani intwaro rusange ya Kongo. Izo mpunzi zivuga ko zishobora kubangamirwa n'indwara ziturutse ku isuku rike ababangamiwe gusumba kaba ari abakenyezi n'abigeme batakironswa ibyangombwa by'isuku bakenera bagasaba ababijeje kwikubita gashi bagarukira ko ni inkuru tubaza Karin Dusab.
Nkuko bishikirizwa n'userukirizo mpunzi Olivier Iranzi Ntumangende ngo igice cy'umwaka kiraheze atasabu nibaronkejwe bavuga ko bataramenyeshwa ingorane igisatagije rw'impunzi HCR gifise kuko ngo cyotuma kibicisha ku mashirahamwe bikorana ico kibazo kigakemurwa bitabaye uko ngo nta nkeka bashobora kwinjiranwa n'indwara zifatira ku isuku rike mu gihe atacokogwa vuba na bwango.
Kambi ya Rusenderi ifite ibibazo byinshi ubu tuvugana tumaze amezi ashika muri atandatu tuvuga yuko ari icya kabiri cy'umwaka nkambi ya Rusenderi atamasabune atanzwe rero bikaboneka ko hasere ayikerekana ko atamasabune ifise rero twari twasabye ko mu gihe ibintu biba bikigoranye boraba nimbara amashyirahamwe iyo bishoboye kubikora kugira ngo agarukire impunzi amahazo yo kwishyuzanya hagati y'ishyira mu HCR hamwe n'izo n'abazo n'abafurnisera za batanze amasabuni kugira ngo impunzi yageze amasabuni rero kaca bigaragara ko abarefije bafite ubwoba bwinshi ku bijyanye n'isuku rike
ababangamiwe gusumba ngo n'abakenyezi n'abigeme bamaze amezi yose bataroswa byangombwa bigenewe isuku ry'umubiri wabo basaba HCR gukemura mu maguru mashya ico kibazo gihaza ubuzima bw'impunzi.
Aba mama nabo nyene kaboneka ko babangamiwe cyane mu gihe hari ibikoresho bya mama byagenewe aba mama bitaratangwa nabo nyene bingana icyo gihe rero ibyo byose nibazo biko birategwa rero tugiye ntidusahure ico bivako ama impunzi ico tugisaba tuzisaba ko zobandanya kwihangana kuko ntagwana na leta handi kundi kandi tugasaba leta ko yoshyiramo ingufu n'ingoga kugira ngo ishobore kugarukiriza umunsi kubaza kujyana amasabune.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarondeye Didier Numbi arongoye ikambi ry'impunzi ya Rusenda hamwe n'userukira HCR aho mu Rusenda kugira ngo bagire icyo babivuze ko nta n'umwe twashoboye kuronka.
Karim Dusabe arakenuye tuve mu gihugu cya Congo tujinduta mu gihugu cya Tanzania ngo nta ukwiye kwihebura iyo ari mu ngorane na cyane cyane ko Imana yabitweretse aho umwana wayo yahuye n'ingorane ku isi agapfa kongera akazuka bishikirizwa n'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega akongera akaba n'umukuru w'inama y'episkopi b'u Burundi Musenyeri Bonaventure Nahimana. Ibyo akaba yabishikirije mu nkuka y'imisa ku munsi w'Imana w'igenekerezo rya 14 Rusama uno mwaka yabereye mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania n'ejo hahise aho yari ko abatiza abana b'Abarundi muri iyo kambi. Yongeye asaba abahunze kubaza umutima bumvise bikunda bagatahuka kubaka igihugu mu mutege yombi.
Kristo ari muri wewe, Kristo ari kumwe nawe, mutima wiwe ari muri wewe kandi akaba ubukomezi bwawe. Nicyo gituma rero kuri iyi si twe twizigira cyane ububasha bw'Imana kuko Imana niyo yahadushize yaturemye ituze naho duca mu ngorane bimeze gute iyo mana nigiye rituvirira iyo mana nitwibagira igumana natwe mbe ikadusaba kwiheza akeneye kurwanya wayo Yesu Kristu yaje kuducungura Imana iratwungikiye kuko yakunditse igaherezako umwana wayo mu kudukiza yemeye amagorwa yo ku musaraba yemeye kubambwa ku musaraba abantu bakibaza ngo ibyiwe birahetse ngo yapfuye ariko hayo ku minsi itatu yari azutaga mu bapfuye aba muzima n'ubu ni muzima niba ari muzima muri twebwe kandi niwatumye dukoraniraga tunganye kumutubona nicyo gituma iyo mana ariyo kwizigira noneho bavukanyi dushishikare twereka kino gitabisho cy'inyoka y'imitsa ko twahuriye muri ikambi yanyu tubasabira kandi mwitabira na mwebwe yemwe kugira ngo ibibazo byatumye muri mpunzi kandi nibyo bigenda biva mu nzira byose kandi niko binava mu nzira ko turatwa kuba impunzi nawe bihimbara umuntu wese ahimbarwa no kuba mu gihugu cyiwe yishira yizana nibyo tubasabira ko na mwese rero umutama yobafasha mugazosubira mu mwanya no mu byanyu mugasubira tukababona kandi twiteguriye kubakira neza kugira ngo dusangire ukubaka igihugu cyacu kugira ngo kibe igihugu cyama kirangwamo amahoro n'ubutungane.
Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu wasaba abategetsi n'intwaro mu gipolisi gutuza ingendo yo biyita abakomisiyoneri mu makomine yose akamo kateye umubonano n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu gisagara cya Bujumbura. Martino n'intwese amenyesha ko muri uwo mugambi abo yita abasuma bazobandanya babakurikirana kugira ngo babatuze haba mu masoko cy'ahandi hose bakorera ibyo bikorwa biteye kubiri n'amategeko. Tumutegeyo
nagomba ndabivuge ndabisubiremo abantu b'abasekirateri bagenda bakagura umwimbu bagaca banyegeza mu masoko ndiko ndadoriya iyo babinyegeje nzobisokororayo ndabihereze abenegihugu babifungura babyumve neza abantu banyuruza itunga ry'Uburundi kuko igihugu kugira twimbure nk'umuceri twimbure ibigori twimbure ibiharage leta icyangwa umutayi munini kajya gafuko k'umwavu kagugwa 2,285,000 agaciro kawo kako ni 2,090,000 tuharura amahera leta iba yashyizemo ku mwaka dushyiramo amamiliyari atagira igiharuro mugabo agaca haza abagabo babiri cyangwa batatu bagaca begeranya byose bagapakira mu makamyo bakajya kunyegeza ngo ibe yiduke abenegihugu twicwe n'inzara kandi twari imbuye cyo kimwe n'abakomisiyoneri ab'i Bujumbura bariraye ngejeho ntiduheruka kwegeranya abashyika 50 bita ngo barinde umutekano ku maparikingi cyo kimwe n'aba bantu b'abavunjayi bamwe basubikira ku madorari turamaze kwegeranya nabo nyine batari bake kandi n'ubu turabandanya ni kamanye tuzohera. Ni byiza ko umuntu akora acoke ufungure warushe wabizihuguta ntiyageze wasubira kwidogara kwisima kubiyeri no kwisukari mumfashe kudoriya kuko igihugu gicungwa na benezi.
Uwo yari umushikiranganji Martino n'interete mu byajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu. Imbere yo gusozera ano makuru mu makuru y'inkino umupira w'amaguru imirwi inizokina igikombe cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu yarayimenyekanye. Muri basketball naho umugwi urunani nta nkeka uzotahukana igikombe cy'uyu mwaka. Muri volleyball umugwi wa Rukinzo ntiworohewe iyo uri mu gihugu cya Tunisia kuko umaze gutsindwa inkino zibiri zose umaze gukina. Rukinzo ikaba yaserukiye Burundi mu nkino z'imigwi yabaye ya mbere iwabo ku rwego rwa Afrika. Inkuru tubaza Alain Majeste Barenga.
Duhereye umupira w'amaguru mu mpera zindwi habaye inkino zo gusubiza ahiganwa rigeze ku gice cya kane gishiri cya nyuma. Ejo ku Imana mu gikombe cy'umukuru w'igihugu Musongati yatsinze Message Ngozi kimwe ku busa, ariko kubera ku rukino rwa mbere Message Ngozi yari yatsinze kimwe ku busa bisigura ko iyo migwi umwanya waheze inganya baca bongera umwanya wa gasunuzi bita korongasi muri migwi y'Ifaransa, ariko nawe nyine wahava irangira atanga inkindutse arico gituma baci batera za penalty. Musongati cyangiza zitatu kuri zibi za Message Ngozi. Ku munsi wa gatandatu naho Bumamuru yo mu Cibitoke yatsinze Rukinzo y'igipolisi igitsindo kimwe ku busa ritanayitsinda top junior bitatu kuri bibiri Eglinoir Imakamba yatsinze umugwi Buja City usanzwe ari umugwi w'ugisagara cha Bujumbura gitsindo kimwe ku busa imigwi ya Bumamuri yo mu Cibitoki Musonga Tigitega Eglinoir Imakamba na Vitaronga mu gisagara cha Bujumbura iyo migwi izocikina igice cha kabiri gishiri cha nyuma ino zikazoba igenekezo rya 24 ruheshi Bumamuri izotana mu mitwe na Musonga Tigitega mu gihe Vitaro izotana mu mutwe na Eglinoir Imakamba muri basketball hino za mbere fazare z'igice cha mbere gishira icya nyuma zirangiye mu guru na ni gushika ubu ukaba uza kwisonga kuko ari wonyine utaratsindwa na rimwe umugwi watwahukanye igikombe cy'umwaka uheze je ku munsi w'Imana watsinze umugwi wa Dinamo rimesha nayo itsinda New Star amanota 77-88 Tigers na itsinda Kiana amanota 68-78 Gymkhana yatsinze Rizipo amanota 68-82 Mugiru nani gwatsinze ritoroshe Dinamo bigoranye amanota 73-71 ku munsi wa gatandatu naho Gymkhana yari yatsinze Kiana amanota 60-77 Mugeremesha nayo yari yatsinze Rizipo amanota 67-47 Dinamo yari yatsinze Tigers amanota 60-65 Nero nani gwari gwihanije New Star kuitsinda amanota 100-39 Turangize muri volleyball aho umugwi wa Rukinzo w'igipolisi iyo uri mu gihugu cha Tunisia mu buraruko bw'igihugu mihiganwa y'imigwi yabaye ya mbere iwabo ku mugabane wa Afrika Rukinzo ku munsi wa kane yatsinzwe na Porto Tunomdodwara amaseta 3-1 gwe ku munsi wa gatandatu naho Rukinzo yari itsinzwe na Green Buffaloes yo muri Zambia iseti 3-2 kuri wa mbere Rukinzo ikina urukino rwa gatatu na Rodriguez Olympic yo mu mazinga ya E Maurice ni mu muce barimo wa B
Ale majeste barenga arakenuye nonga haduciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwariko muyatega yompi bakoze nabagenzanje bayatorokanije Bonfice Niyongere nayo bashikije ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mubanye mugire amahoro tuzosubira